Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ni genekelezo ya 18 munyonyo n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mashimyo kuri kirara by'Nzamba gatya kawe ndabahaye umwiriwe cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye iri ndya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi inkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe ry'ugwaruka ruharanira kugwanya kabi n'akarenganyo biciye mu mwumvikano wa Jena iriyamiriza bwicanyi bwimonogoje bumaze iminsi bukogwa n'inzego z'umutekano ku banyagihugu aho muri aya mezi abiri abantu bane bishwe n'izo nzego ubundi arakotegwa abajejwe intwaro barurira. Ishirahamwe Jena risaba leta guhagarika akabi kabishe. Umugambi w'ubagurira abanyeshure mu mashure shingiro ya Muyinga yatumye abanyeshure bagira amagara meza n'abanyeshure baheba kwiga baragabanuka. Ibyo bishimwa n'abanyeshure cyo kimwe n'abayobozi bo kuri ayo mashure, ariko rero ngo ibikoresho n'ubu biracyari bike byo kurangura icyo gikorwa neza. Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ziriyamiriza gushaka gutahukanwa ku nguvu biriko bikorwa n'icyo gihugu bifadikanije n'ishyirahamwe HCR kandi umutekano muke zahunze ari wo urangwa mu gihugu. Ibyo byashikirijwe uno munsi mu nama yahuje impunzi zo muri iyo kambi ya Nduta abaserukira intwaro mu Tanzania n'abo mu ishyirahamwe HCR. Yasubiye kubaramutsa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Abantu bane barishwe n'inzego z'umutekano muri abo harimo umupfasoni yibungenze wundi umwe arahotegwa ubuzima mu gisagara cha Bujumbura. Ibyo biri mu cegeranyo cyo muri kino gice cya kabiri cy'umwaka cyakozwe n'ishyirahamwe Ajena rigwanya ikibi n'akarenganyo biciye mwumvikano. Jean Duwimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko bibabaje kubona abajejwe gukingira ubuzima bw'abanyagihugu aribo babambura kandi ibyo byose bigakogwa abajejwe intwaro barorera. Kurikira Jean Duwimana.
Ishyirahamwe Ajena kosaba cyoshobora gukogwa kugira ngo ibyo bintu bihagarare nuko abajejwe igisirikare uvuga abatwara igisirikare kuva umushikangane niwe mu komanda wa mbere uhejuru igisirikare w'inzego zo kwivuna basi hamwe nabo batwara za etamajoro z'igisirikare n'igipolisi n'umushikanganji buraba ibintu by'umutekano n'ibyo byo kwivuna basi tubasabye guhindero abo basirikare n'abo bapolisi. Tubasabye kuba amahari, tubasabye kutareka abapolisi n'abasoda ngo bagerere mu bantu bibi bafise ingoho bafise ibiciro umuriro bagenda kubahohotera bagenda batwara ubuzima bw'abanyagihugu ataco bazira. Dusabye ko hogwizwa inyigisho yo kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu kuko ubuzima ni amazi aseseka ntibayore, ubuzima ni karahara mu ruganda ntibacura. Dusabye kandi ko leta y'Uburundi abo bose bahekuwe ababo boroswa ishumbusho kuko abo bariko bararondera ubuzima bw'umuryango nuvuga umuryango wabuze nibawuhe ishumbusho bawuhe usubiza agateka kuko bagandaguwe n'abubakije. Icyo rero twosaba kandi leta y'Uburundi nuko buraba ingene mu bindi bihugu inzego z'umutekano zifata mu bindi bihugu biteye imbere abari mu nzego z'umutekano nibo bafasha abanyagihugu ingene bashikira ubuzima kuko nibo babereka iyo baje ni iyo barabazi muri urabanzi niye aho kubaherereza ko isasi y'inkoho ahubwo babereka ingene bubaho bakabereka icyo ingene bukora ahubwo nibo babereka inzira nziza bucamo nibo bagorora amabarabara iyo yahabutse inzira nibo baheza bakare bakerekana aho abantu baca nta ugenda nta mupolisi agenda ni wowe mu banyagihugu nta musoda agenda ni wowe mu banyagihugu ibyo bica babyita igihugu kitagira shinge na rugero igihugu kitaba gifise umutekano ku by'ukuri ntibishoboka yuko umunyagihugu araswa akarasishwa n'inkoho yaguriye uwo mupolisi cyangwa uwo musirikare ibyo ntibyumvikana
abaguzi bo muri zone na komine Muyinga n'intara ya Buhumuza bihereza binyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Bwarudi baridoga ko bagura ibyo binyobwa ku giciro kiri hejuru cyane kinyuranye n'icashinzwe na leta ibyo binyobwa bikaba byaradugijwe hagati y'amafaranga 5,000 n'igihumbi abaguzi bakababazwa n'ingene ubwo rudandazwa ruba abajejwe intwaro n'igipolisi barorera bagasaba ko ibiciro byashinzwe na leta byo kwahirizwa n'inkuru ya Bertrand Ngendakuri
abaguzi bamenyesha ku biciro by'inzoga mu nywero no munsi biteye ubwoba n'agahinda kenshi abadandaza babwira abaguzi ko ibyo binyobwa babinywa ku biciro bahasanze bakabemeza kandi ko ibyo bakora no mu muganda CNDD babizi abaguzi bemeza ko icyo kibazo kimaze igihe kivugwa ariko cabuze inyishu
Satanda cha, ese binyobwa basigaye bifugira yuko ngo data bari mu muganga uri ku butegetsi ngo tawuzobakorako baba nawe aho amsterwayare hibonetse igurwa hagati y'10,000 n'15,000 icya misitere ya kera atangira icya 65 hibonetse ugasanga iko kuri 20,000 kamara amazi primusi usangira ipira 72 yagiyeho kugwa amafaranga 3,300 urigeze kuri hagati y'4,000 5 n'5,000 sasa rekala abakirejwe intwaro bari ngaho oyi
kuri abadandaza bazimba abaguzi bitwaza ko arabanywanyi b'umugambwe CNDD uri ku butegetsi urongoye umugambwe muri zone Muyinga amenyesha ko agiye kubakurikiranira hafi kandi ko bazohanwa hatisunzwe umugambwe bakomokamwo Anwari Bigirimana abona ko atanumwe yarakuye kuduza ibiciro uko yishakiye
abavuga kurenza ibiciro cyane cyane by'ibinyobwa bitwaza ibi ingo z'uyu mugambwe ngo ziranyira nanjye nk'uko bazoguhana hamba turabe iyo buza kwitwara Wewe umukozi ukorera nazi niba gufata warengeje ibiciro uzambere bazobanza guhana wewe bafashe warengeje ibiciro hamubwira kabiri bace barondera niba gutumye izo bintu kuko hari igihe usanga uri umukozi ari wihaye ubwo bubasha bwo kugeza ibiciro
abaguzi basabajeje intwaro n'umutekano kubakingira mu kubahiriza agateka kabo bagahana abadandaza baduze ibiciro bakareka kwama bavuga amajambo mugabo ntihagire ingingo zifatwa
Inzamba
abanyeshure n'abayobozi b'amashure shingiro ya Muyinga ya mbere ni ya kane barashima mugambi wo watanguye kuri ayo mashure wo kugaburira abana ku ishure bavuga ko uwo mugambi wafashije cyane kubyerekeye amagara meza y'abanyeshure eka ngo watumye n'abanyeshure baheba ishure bagabanuka ariko abayobozi b'ayo mashure bavuga ko bikoresho bakoresha muri uyo mugambi bidakwiye kubera ubwinshi bw'abanyeshure bagasaba leta gutorera umuti icyo kibazo ni inkuru ya Jean George Kibogora
abana biga ku mashuri ya Muyinga ya mbere na Muyinga ya kane ku mugwa mukuru wa komine Muyinga iri mu ntara ya Buhumuza barashima uwo mugambi wo gufungurira abana ku ishuri bakavuga ko utuma bivuna inzara mu gihe hariho bamwe muri bo bahora batonda ku ishuri atacyo basize mu nda ariko abana banigura ko hari abazeyi bamwe bamwe badafasha muri uwo mugambi mu kutitaba ibikogwa byo gukinjikiza mfungugwa ku mashuri.
Hari umwana ashobora kwerekwa byabanye no kungena imira bavyagenze kugira afungure, ariko akavuga ati reka nzinduke ngende kakiri kare kugira njye ku ishuri. Nk'abajya biga saa sita birakunda kubagwasa, hari n'abandi bana bisanganyije nkumva simba nk'abo biradushima, hari n'ibintu bazanye byo kuzatira njya ku ishuri.
Benshi birabafasha kuko hari abazeyi babo bataronka ibyo kurya byo kubagaburira, benshi bikabibafasha bahita bafungura ngaha, gusa hariho ababyeyi babyanga ntibaze kudutekera.
Ariko rero naho umugambi ushimwa n'abanyeshuri hamwe n'abayobozi ngo ntuze n'ingaruka mbi zifatiye ahanini ku bukene bw'ibikoresho byo gukinjikamwo, hamwe rero n'ubwinshi bw'abanyeshuri bituma urutonde rw'ivyigwa ruhungabana nk'uko bivugwa n'abarongoye ayo mashuri uko ari abiri.
Intambamyi za mbere n'ibikoresho bidakwiye, intambamyi za kabiri ni igitegere kinini cyabo tuba turiko turagaburira.
Ego baraduhaye nk'isafuriya bitanu ivya mbere bigasha, hanyuma bagasubira bakaro bagateka n'ibindi. Iyo niyo ntambamyi twabonye. Turavye imfungurwa baduhaye kuri muri sitoke cokuri zihuye n'igitigiri c'ubu turiko c'abana bariko ivyo bitigiri bafatiye ko mu kuzitanga, ariko vy'ukuri ubu amashuri atangwe yatangwe dufise abana bashika 1,015 mu mpera zavyo bizotera ingaruka myuko ifungurwa zishobora kuzohera ku gihe kitari gitegekanijwe nk'uko abari batungikiza imfungurwa bavyifuza.
Abo bayobozi bakaba basaba leta kongereza ibikoresho byo gukinjika hamwe n'ifungurwa ngo kuko ku mashuri amwe amwe imfungurwa zatanzwe usanga ari nkugereranije n'igitigiri cy'abana.
Mbere gusozera no makuru, impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu ikambi ya Nduta ziriyamiriza gutahukanwa ku nguvu biriko bikogwa n'ico gihugu cya Tanzania hamwe n'ishirahamwe rijejwe impunzi asere ibizabishikirije nyuma y'inama yabaye uyu munsi yahuje izo mpunzi hamwe n'abaserukira intwaro muri Tanzania n'ishirahamwe hasere nyene. Izo mpunzi ku bwazo ngo ntihari bwagere gutahukanwa kuko umutekano muke zahunze n'ubu atakirahinduka. N'inkuru ya Julienne Muzinga.
Nk'uko bishikizwa n'umwe muri aba barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania ngo mu bibazo z'impunzi zabajije muri inama yabereye hamwe ikambi ya Nduta, bavuze ko batumva igituma bariko bahatirwa gutaha mu gihe cyo bahunze kugeza uyu munsi kigihari.
Yeye kwa inama ikahubwira na kahabu kutunda shukra manguru nigi nishiwe nukucha alikumunu asirafi hanshe amri shikia chuombo nikwero nukucha ndi akwe haizabu kundi ati mwazi lalo mafichi ay bulila imunwa kandi lamwazi wa tajju matakidu munwa kibega kama tukira ko amahoro yabonetse yabonetse ko bitaba bitaba yego abandi bo mu ngiro ho bo bilaba kamana batiko baba keho kama kama tukira ni jaswa hunde atwesa chakusi ni bimu tukira ko bahege gute kindi inkuru byamirije ni nyoro zage bonzi ala kini kutu nyonga kunyonga mwini kwenye wakafanda kwenye nyonga kwenye nyonga kwenye nyonga kwenye nyonga.
Izi mpunzi ngo nizumva neza ingene umukozi w'ishirahamwe yaseri yifatikanya n'ubuyobozi bwa Tanzania muri iki gikorwa cyo gutoteza izi mpunzi mu kubirukana.
Ikibazo kindi cyabajijwe ni cyo cyabajijwe utwara hasere Enoch Magaza Kidod ukora nk'umukozi wa hasere aje cyasukara ku ukorera aba batwirukana wowe abandi bakozi ba hasere iyo bari mu bindi bihugu niko byenda ati bababaye bajabuvuga bafatanya n'abandi mu gutoteza impunzi. Cyo ntanga cyo yishuye ya nta kibazo nta cyo yishuye n'ibindi byose ni uko atangira yishuye ko bo umukurangizi mukuru kandi yafashe yamubwiye yuko mu gihugu hari amahoro ntuzirera gutaha.
Eka nibyagarukiye aho izi mpunzi zashikirije akari ku mutima ngo ibyo babahatira gutaha ntibabyemera habe na gato mu gihe umutekano muke bahunze na n'ubu ari ukirangwa mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze Julienne Muzinga. Nino ngaha duce dusozera ano makuru. Nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi, ndashimira n'abagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashije kuyaturukaniriza. Mugire aho mwamubahwe mwanyu n'umubyanyu na gahwana.